Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu Ijwi rya Amerika. Abadukurikira kuri internet ni kuri www.radio.vewa.com. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi. Ni Eugenia Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu.
Mu cirwa twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane. Imwe nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye.
Amashuri y'imyuga mu Burundi akomeje guhura n'ibibazo nyuma y'imyaka itanu leta yatangije. Uwo yari Cassien Gashirahamwe wo mu ihuriro bafashe bige ryakoze ubushakashatsi kuri ayo mashuri. Ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha munyapolitiki Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roque Marc Kabore wari ku butegetsi kuva mu mwaka 2015 afungiye mu kigo cya gisirikare. Ayo makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ni mu kanya ntimujye kure. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Burkina Faso haravugwa ihirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Roque Marc Christian Kabore uri ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2015 afungiye mu kigo cya gisirikare kiri mu rwa mukuru wa Gadugu. Fide Niyongabo abahinkuru.
Abajejwe umutekano n'umutegetsi aserukira ishyirahamwe ryo gufashanya mu by'ubutunzi bw'ibihugu byo muri Afurika mu burengero CEDEAO nibo batangaje iyo nkuru no munsi kwa mbere. Ni nyuma yuko habaye kurasana gukomeye hafi y'ingoro iwe ku munsi w'Imana mu ijoro ku mugwa mukuru wa Gadugu. Ivyerekeye aho Perezida Kabore yoba ari hamwe n'uko yoba merewe muri iki gihe nivyari bizwi mu gitondo cy'uno munsi kwa mbere. Ni mu gihe amakuru atandukanye yatangajwe n'abajejwe umutekano hamwe n'abaserukira ibihugu byabo, imodoka zitari nkeze umukuru w'igihugu ziri hafi y'ingoro yiwe zari zuzuye ibitoboro by'insoro. Imwe muri zo yuzuye amaraso. Ababa mu gice kirimo ingoro ya Perezida Kabore batangaza ko bumvise amasasi akomeye yasana mu ijoro ryashiriye uno munsi kwa mbere. Abasirikare bagumutse basaba gufashwa kurushiriza mu rugamba rwabo ko kurwanya intagondwa z'abayisilamu. Leta irahakana ko igisirikare cyafashe ubutegetsi. Ambasade y'u Fransa mu butumwa yashize ku rubuga Twitter, Perezida Roque Kabore yatangaje ko igihugu ciwe kiri mu bihe bitoroshe, amenyesha ko bategerezwa kubungabunga demokrasi muri iki gihe. Atumira abafashe ibigwanisho kubishyira hasi ku nyungu z'igihugu. Atangaza ko bategerezwa gutorera inyishu ivyo badahuriye ko biciye mu biganiro n'ukumvirizanya.
Muri Sudani y'Epfo, abaturage benshi bo mu bwoko bw'Abadinka baraye bishwe n'umutwe w'abantu bitwaje intwaro. Oriane Itangishaka haratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umuyobozi w'akarere ka Bor Yot Aliye yabwiye itororokanizo ry'amakuru y'abanyamerika AP ko abandi bantu 20 bakomerekeye muri ico gitero cabaye mu ijoro rya keye. Vyagizwe mu kigwati citwa Baidit aho amazi atari make yaturigwa. Uyo muyobozi yavuga ko abantu 28 bishwe barashwe, abana 3 baratwagwa n'amazi igihe bariko baragerageza guhunga. Avuga kandi ko abakoze ico gitero bagiye bivye ibitungwa amajana n'amajana. Babiri muri abo bagwanyi barahasize ubuzima. Buramatari mfata kibanza wa Jongli Tuong Majok aranegura ico gitero, agasaba ashimitse ko leta ya Sudani y'Epfo ikora ibishobotse byose kugira ibyo bitero biteye isoni bibandanya kugirwa ku banyagihugu bihagarikwe. Impamvu z'ubwo bwicanyi bushasha ntiziramenyekana gushika ubu. Ariko ubusumwa bw'ibitungwa bwama bwatumye abagwanyi n'abanyagihugu batana mu mitwe.
Tuve muri Sudani y'Epfo tugana muri Ethiopia, aho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryirengagije ubusabe bw'icyo gihugu cya Ethiopia bwo gukora iperereza ku buyobozi k'umuyobozi w'iryo shami Adhanom Ghebreyesus Ethiopia ishinja gukorana n'abarwanya ubutegetsi mu ntara ya Tigray. Inkuru nayo mugezwaho na Fide Niyongabo.
Ishirahamwe OMS ryatangaje uno munsi kwa mbere ko atanga ingoro izofata ku byasabwe n'icyo gihugu. Umukuru w'urwego nshingwabikorwa w'ishirahamwe OMS Patrick Amoth yabitangaje mu nama y'urwo rwego i Geneve mu Buswisse, aho mu Buswisse hariko habera inama iriko yihweza ikiringo kigira kabiri cy'umuyobozi w'iryo shirahamwe Tedros Adhanom Ghebreyesus. Tedros umunya Ethiopia mu ntango z'ukwezi yatangaje ko abategetsi ba leta ya Ethiopia bahanse ko imfashanyo igenewe intara komokamwe ya Tigreya ihashika. Amoth yatangaje ko ivyasabwe na leta ya Ethiopia ari kibazo kitoroshe na gato gifise ingaruka za politike kandi ko kirengeye ivyishirahamwe ayoboye rijejwe abonako coshirwa ku ruhande. Hanumwe mu banywanyi 34 bagize ubwego nshingwabikorwa rwa OMS yahakanye ivyo Amoth yatangaje. Ku itariki 14 y'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka ubushikiranganje rujejwe imigenderanire bwa Ethiopia bwaragirije umuyobozi wa OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus kwa kwiragiza amakuru y'ibinyoma ku ngwana ibera mu buraruko bw'igihugu. Bavuga ko ivyo yatangaje bigeramira icyizere abantu bafitiye OMS hamwe n'ubwigenge bwayo. Umuvugizi wa leta ya Ethiopia Lagese Tulu avuga ko ingingo yatangajwe uno musi wa mbere n'umuyobozi w'urwego nshingwabikorwa rwa OMS Patrick Amoth yerekana ko iryo shirahamwe yerekanye uguhengama kwaryo ku byatangajwe na Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Fide Niyongabo na Oriane Tangishaka barakoze kutugezaho hamwe makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mukomeje gutega amatwi radio yanyu Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwakurikira kandi ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vewa.com. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, ubushakashatsi bwakozwe n'ihuriro ry'amashyirahamwe yita ku burezi mu Burundi bugaragaza ko urwego rw'uburezi rukomeje kugaragaramo ibibazo by'ingutu, ahanini bishingiye ku ibura ry'ibikoresho n'abarimu. Ababishinzwe bo bemeza ko ari ikibazo bakomeje gushakira umuti. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Pierre Claver Niyonkuru.
Icigwa cakozwe n'urunani bafashe bige rw'amashyirahamwe yigenga akorera mu gisata c'indero cerekana ko akanovera k'indero muri rusangi kagabanutse mu Burundi. Ubwo runani rufatira ku mugambi w'inyigisho wiswe ishuri shingiro Ecole Fondamentale mu Gifaransa, aho abanyeshuri barangije amashuri y'intango bajamwo imbere y'uko batangura igice ca kabiri c'amashuri yisumbuye. Aho kera biga guhera mu mwaka wa mbere gushika mu wa gatandatu, uwo mugambi utegeka ko biga kuva mu wa mbere gushika mu mwaka w'icenda. Urunani bafashe bige rusanga uwo mugambi ufise ingorane nyinshi zituma abanyeshuri batakura ubumenyi bukwiye bushobora kubatunga mu buzima mu gihe bataronse amahigwe yo kubandanya za kaminuza. Kase gashira hamwe nicegeye turongoye ugo runani rukorera mu gisagara ca Bujumbura.
Mu cigwa twakoze twarabonye yuko ishuri shingiro ritanguye habayemwo ingorane imwe, nuko ngira ngo uko guhindura kutasiguriwe neza bukwerekeye, bituma rero ishuri shingiro barivuga ukuntu murazi yuko ari habavuga ngo fyonda ntahe ibintu nk'ivyo. Baba banyeshuri baba bavyeyi baradehukirwa mu vyo kwiga no guhimiriza abana ngo bige neza. Icoye caratumye kumbe naco nyene kigabanya akanovera, kuko abana ntibasiye kwita ho ishuri wa mihinga ntaco bagiye gukorayo. Niwashaka hariho ikindi tuvuga burya ikija mu bigabano akanovera naho kitaboneka neza, nuko abana bahize ishuri hanyuma ntibaronka akazi, biratuma baca badohekirwa bakiga mugabo bakiga bigora intege. Kamubona atonda ku ishuri mugabo kumbe ntashiremwe umwete nyinshi. Ikindi ni ibyo byo kubura ibikoresho, ikindi ni uko abana ari benshi mu mashuri.
Ubushikiranganji bw'indero nabwo nyene buremera ko hakiri agahaze kugira ngo umugambi w'ishuri shingiro utange imbuto nziza. Umushikiranganji w'indero Francois Vyarimana yemeza ko izo ngorane azizi ariko ko zizogenda ziratorerwa umuti buke buke. Yabishikije mu nama yagiranye n'abafasha hamwe n'abegwa n'ico kibazo c'indero ku munsi wa gatanu uheze.
La détérioration des conditions d'études dans les écoles.
Ati tituka ry'akanovera k'inyigisho, ihindagurika ry'urutonde rw'inyigisho, itituka ry'ingene abanyeshuri biga mu ishuri, ubukene bw'ibikoresho mu mashuri, intebe, ibitabo n'ibindi, politike yo kwimurira abigisha ahandi, itituka ry'imico abigisha baje hanze y'igihugu ntibagaruke nko muri za kaminuza, abigisha batabishoboye, ikena ry'uburaro kubigisha n'abanyeshuri hamwe hamwe, abigisha bakunda mu bisagara gusa no kudahurumbira ishuri ngiro n'ibindi. Nizo ngorane tumaze kubona biraturaje ishinga, ariko leta ifadikanije n'abitaho ico gisata iriko irazitorera umuti buke buke, kuko zose ntizoviraho icarimwe. ubwo bushikiranganje bwerekana ndetse kwizongorane zituma abanyeshuri baheba amashuri ari benshi. Raporo y'ubwo bushikiranganje igaragaza ko abanyeshuri barenga 216,000 bahevye amashuri mu mwaka w'ishuri uheze, bose nabo mu gice c'ishuri shingiro. Iyo raporo kandi yerekana ko ukumenya mu ishuri biri kuregero rw'ibice 14%. Aha niho urunani bafashe bige rufatira mu gusaba ko n'abavyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu nyigisho abana babo baronswa kugira ngo ubumenyi bw'isonunure.
Abavyeyi bofasha abana gukunda ishuri ni kubarongoya indero mu makomine ni mu ntara. Muri iyo komine arongoye mu indero canke muri iyo ntara yokwama iminsi yose ari kariro karondera ukuntu mu ntara yiwe inyigisho zotera imbere z'akanovera. Leta bubandanya bagendera amashuri bakara aba ibibuze hanyuma bakarondera n'ukuntu babironka.
Abanyeshuri ba mbere banangije ishuri shingiro mu mwaka w'2016 umugambi ugitanguzwa leta yari ifise intumbero yuko umunyeshuri azoheza amashuri 9 ya mbere y'ishuri shingiro yoba afise ubumenyi buhagije no mu myuga bwo kwitunga mu gihe atabandanije igice cya kabiri cy'amashuri yisumbuye canke kaminuza. Yamara icigwa cakozwe cerekana ko iryo hangiro ritarashikwa ko kubihanuro bitangwa n'ubushikiranganje bw'indero abanyeshuri barenga 170,000 baraheze ishuri shingiro uko umwaka utashe. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Urakoze Claver Niyonkuru. Tuve mu Burundi tujya mu Rwanda. Ubushinjacyaha mu Rwanda bwasabye urukiko rw'ubujurire kuzahanisha umunyepolitike Paul Rusesabagina igifungo cya burundu. Yari yakatiwe imyaka 25. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi yakurikiranye urwo rubanza.
Iburanisha ryibanze ku bihano baregwa bahawe n'urukiko rukuru. Urukiko rwahaye ijambo ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwakoze amakosa rugabanyiriza ibihano baregwa kubera ko bireze ibyaha cyangwa se kubera ko ari ubwa mbere bakurikiranywe w'ibyaha. Bwanenze ko rwabakatiye ibihano byoroshye hirengagijwe uburemere bw'ibyo bakurikiranyweho. Bwasobanuye ko ibihano by'abaregwa 10 harimo Rusesabagina Paul Nizeyimana Marc wari ufite ipeti rya koloneli mu gisirikare cya MSD FRN n'abajenerali babiri bikwiye kuzamurwa. Abaregwa bo basaba ko byagabanurwa. Kuri Paul Rusesabagina, ubushinjacyaha bwasabye urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro umwanzuro w'urukiko rukuru w'uko Rusesabagina Paul akurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba yafungwa imyaka 25, bushimangira ko akwiye gufungwa burundu kubera uburemere bw'ibyo yakoze. Ubushinjacyaha buvuga ko urukiko rukuru rwagabanyirije ibihano Paul Rusesabagina ruhereye ko yireze ibyaha. Bwavuze ko Rusesabagina yireze ibyaha ubwo yari imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha, ariko ko yageze imbere y'urukiko aburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo akabihakana. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Rusesabagina yaje guhinduranya imvugo ndetse akaza no kwikura mu rubanza atarisobanura kuri ibyo byaha ndetse ntiyemere ububasha bw'urukiko. Ubushinjacyaha kandi bwananenze uburyo yagabanyirijwe ibihano hagendewe ku ngingo ivuga ko ari ubwa mbere yarakurikiranyweho ibyaha, busanga bidakwiriye. Ubushinjacyaha buvuga ko kuba Rusesabagina akurikiranyweho icyaha gikomeye cyaviriyemo abantu gupfa ariyo mpamvu bamusabira gufunga ubuzima bwe bwose. Rusesabagina Paul ntacyo yasubije kuri iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha kuko atitabira urubanza rw'ubujurire. Uretse Rusesabagina, ubushinjacyaha bwasabiye kandi igihano cyo gufungwa burundu Nizeyimana Marco wari wahanishijwe gufungwa imyaka 20 ahamwe n'ibyaha bibiri birimo icyo kuba mu mutwe w'iterabwoba n'icyo gukora no kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko Nizeyimana yari akwiye guhanishwa igifungo cya burundu kuko aricyo amategeko yateganyirizaga icyaha yakoze cyo kugira uruhare mu bikorwa by'iterabwoba byateye urupfu. Nizeyimana Marco bavuga ko yemera icyaha kimwe gusa cyo kuba mu mutwe w'ingabo utemewe n'ubwo urukiko utakimuhamije. Nizeyimana Marc wari mu rukiko we yavuze ko yemera icyaha cyo kuba mu mutwe w'ingabo za MLCD FRN bityo ko atari kwemera ibyaha atakoze, asaba urukiko ahubwo ko rukwiye kumugabanyiriza ibihano. Abandi babiri bari abasirikare bo mu rwego rwa jenerali cyakora bo ngo ntibigeze baba mu mutwe wa FRN kuko wavutse baratawe muri yombi. Aba ni jenerali Anastase Munyaneza na Felicien Nsanzubukire bemeye ko babaye mu mutwe wa FDLR-FOKA. Kuri Nsanzubukire ubushinjacyaha buvuga ko ibyo aregwa hiyongeraho urutonde rwasohowe na Loni rw'abantu bayoboye imitwe y'iterabwoba. Urukiko rukuru rw'abahaye ibihano by'igifungo cy'imyaka 5 ubushinjacyaha bugasanga ari bitoya ku bantu bari mu rwego rw'ubuyobozi bw'ingabo. Busaba ko urukiko rw'ubujurire rwazabahanisha igifungo cy'imyaka 20. Urubanza ruzakomeza kuwa gatatu w'iki cyumweru. Ubushinjacyaha bukomeza kuvuga kuba bwajuririye bahawe ibihano bito. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Tuve mu Rwanda twerekeza ku mugabane w'Uburayi. Umuryango Ibuka Memoire et Justice ryo mu Bubiligi rifite umuyobozi mushya. Inama y'ubuyobozi igizwe n'abantu batanu bayobowe na Ernest Sagaga. Asimbuye kuri uwo mwanya Felicite Ryamukuru wari umaze imyaka 3 ayobora uwo muryango. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yavuganye na Bwana Sagaga amubaza uko yakiriye iyo mirimo mishya.
Ntabwo rwose nigeze numva ko ari kuzafata inshingano. Si ibintu nari natekereje, ariko ibintu twaciyemo n'imyaka igera ku 8 nari mazemo umunyamuryango wa Ibuka, byabaye ngombwa ko ntanga umuganda. Ubwo rero kuba bagenzi banjye barasanze koko hari icyo nafasha, birumvikana ko ari ikintu gishimishije. Nkaba rero bwa mbere bwo narabashimiye, ariko nazirikana nyine n'abo tugerageza kwibuka batuvuyemo, kimwe n'abo tugerageza gufasha bo barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi bo bakiriho. N'ibindi rero nakiranye ibyishimo, ariko no gutekereza cyane ku byo nakora byafasha Ibuka gutera imbere.
None se ni iyihe migabo n'imigambo ufite kugira ngo iryo shyirahamwe Ibuka uriteze imbere?
Ngira ngo icyihutirwa ni ukubanza gutunganya hamwe na bagenzi bacu dusimbuye no kubahiriza ibisabwa n'amategeko y'intangaha mbere y'uko abahagarariye amashyirahamwe nka Ibuka batangira ibikorwa byabo. Nyuma yaho kubera yuko ari ibintu ntangiye nyine vuba, nzaba ntangiye vuba, ni ukugerageza kwegera abanyamuryango bacu bari hano ndetse n'abandi bagize amashyirahamwe Ibuka mu bindi bihugu mu Rwanda n'ahandi, kugira ngo turebere hamwe ibyo twakorana byatuma nyine imigambi n'imigabo y'ayo mashyirahamwe bigerwaho. Ibyo rero tuzabiganira na bagenzi banjye, urumva ko ntabwo ndi njyenyine. Ubwo imigambi n'imigabo yacu twese, si yanjye, yacu twese, tuzayitangaza mu minsi iri imbere tumaze kumvikana.
Ernest Sagaga, ufasha ubuyobozi bw'ishyirahamwe Ibuka Memoire Justice mu gihe hari hashize iminsi havugwamo ibibazo by'imicungire mibi. Ibyo bibazo witeguye gute guhangana nabyo?
Nagira ngo mbanze, nubwo ntari mu buyobozi buvuyeho, ariko musobanure neza ko nta kugeza ubu ngubu nta kimenyetso cy'imicungire mibi, ahubwo ni ibintu bijyanye no byari bijyanye no kubahiriza amategeko agenga amashyirahamwe nka Ibuka inahangaha, bijyanye no gutangaza konti buri mwaka. Ntabwo kugeza ubu ngubu nta kimenyetso turabona cyerekana ko hari ikibazo cy'imicungire mibi cyari muri Ibuka. Ku bijyanye n'uko n'ibibazo byabyarabaye rero, kuwa gatanu tumaze gutorwa, hari umuntu w'inshuti yacu nawe ukomoka mu bantu bakoreye Jenoside watugiriye inama ko nabo kimwe natwe ndetse n'abandi ibibazo bizabura, ariko yatubwiye amagambo natekerejeho cyane. Yatubwiye ati muri ibi mujye mutekereza cyane cyane ko muhagarariye cyangwa se mwibuka abatakiriho, ateye mujye mushyira imbere abagiye kurusha abariho mwebwe. Nukuvuga rero ko ari ibyo byabaye n'ibindi bishobora kuzaba, igikuru ni uko tuzayitoreye ba mugani abo turimo kuvugira, abo dushakira ubutabera, ari abagiye n'abasigaye. Ngira ngo ni ikintu ku bwanjye numva kizafasha mu gihe haba habonetse ingorane hagati ya mu bijyanye n'imikorere yacu.
Muri urwo rwego rwo ukwibuka abagiye mu mezi make, hazaba hibukwa imyaka 28 ishize habaye Jenoside yakorewe Abatutsi, witeguye gute kuzubahiriza uwo muhango?
nanone icyo ni ikintu tugomba kuganiraho na bagenzi banjye ndetse tukanareba n'amabwiriza ajyanye n'ibihe turimo by'icyo cyorezo cya COVID. Bizaturuka cyane cyane ku byo tuzatwemerera gukora hamwe, urumva ubundi ibyo bikorwa bihuza abantu benshi. Ubwo rero no kuzareba icyo kora, tuzagerageza buhaje ikoranabuhanga rigezweho rituma niyo twaba tutari kumwe ariko twabikorera kuri za internet. Ni ibintu tugomba kuganiraho muri iyi minsi, urabona wa mugani igihe kirageze. Ubu rero nitumara nyine wa mugani gutangira akazi, tuzabiganiraho na bagenzi banjye, tuvugane n'abashinzwe inzego z'umutekano hano ndetse n'abashinzwe ubutegetsi, turebe ibishobora gukorwa, ibyo twakora turi hamwe n'ibyo twakora kuri za internet abantu batari hamwe.
Ernest Sagaga, perezida w'ishyirahamwe Ibuka Memoire Justice yo mu Bubiligi, ndagushimiye cyane kuba aka kanya uhaye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Veniste Nshimiyimana kumpa umwanya, turi kumwe.
Mukomeje kumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ishyirahamwe ry'abaganga mu Burundi riherutse guterana bashyiraho amategeko mashya agenga abakora ubuvuzi. Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yavuganye n'abayobozi b'iryo shyirahamwe barimo muganga Sylvain Zeyimana uriyoboye na Philbert Sendegeya umwungirije. Muganga Nzeyimana aratangira avuga bimwe mu byemezo byafashwe.
Nivyo twaragize inama twama tugira ku mwaka y'abaganga bose bakorera mu Burundi bahurikiye mu rwego rw'abaganga bo mu Burundi. Ahanini twashaka kuraba ibyo twashoboye gushaka ko mu mwaka uheze, kuko ku mwaka utashe twama tugira inama. Rero twarashoboye kuraba ibyo twashitse ko mu mwaka uheze, duhava tubibabwira ku muriyo mu kanya. Ariko ahanini ibyo twashoboye gushaka ko nuko ibikorwa by'inama nkuru y'abaganga bo mu Burundi byahora bibera i Bujumbura gusa, twarashoboye kubikwiragiza mu ntara zose. Ubunye mu ntara zose zo mu gihugu uko ari 17 hariho ibiro by'inama nkuru y'abaganga. Kindi naco nuko hariho n'amakomisiyo imigwi idufasha gutunganya urwego twashizeho. Iyo nayo n'imigwi umugwi wambere n'umugwi w'ubushakashatsi ujejwe cyane cyane gukarihiriza ubwenge y'abaganga, umugwi wa kabiri n'umugwi wo kugenzura ku byo abaganga bakora, umugwi wa gatatu n'umugwi wa disipline wo kugira ngo uhanure wongere uhane n'abaganga bagize amakosha, umugwi wa kane rero n'umugwi wo gufashanya. Hanyuma turongera turashyiraho cyo bita mu Gifaransa situate. Ubunye ikorwa ry'inama nkuru y'abaganga bo mu Burundi bisigaye bihari kuri internet, ku buryo bw'uko aho umuntu wese ari ku isi ashobora kubona ibyo dukora, akabona n'urutonde rw'abaganga bemerewe gukora mu Burundi. Y'ibyo twarashoboye no gukorana n'izindi nzego z'igihugu, cyane cyane inzego zo muri Afurika y'ubuseruko zijyanye n'injizwa mu Burundi muri Afurika y'ubuseruko, kugira ngo ibituranga byisunge amategeko y'ishyirahamwe n'ibindi nibaza icyegera cyanjye kizakorabwira.
Yego, tuje kuri mwebwe namwe Dr. Philbert Sendegeya. Muganga Sylvain Nzeyimana aratubwiye ko ivyo bikorwa iyo nama yahora itunganirizwa i Bujumbura, gusa icatumye mufata ingingo yo kushikana iyo nama mu zindi ntara z'u Burundi n'ikihe akarusho n'akahe?
Ego, murakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyiza, kuko kuva kera Ordre de Médecins ihari, nta na rimwe byari byigere biduga mu ntara. Twabona ari abaganga biduga hagati y'uko ngo Ordre de Médecins ngo iri Bujumbura gusa, ngo mu ntara ntiyizwi. Twarimve yuko byoja ruguru ku buryo umuganga wese yumva ahari abone yuko udashoboye kugera i Bujumbura ashobore kwiyumvamo ibibera mu ntara. Mbere mundo turiko turiyumvira, twifuza yuko umuganga mu bitaro hajya akorera ko hazoba hari umuntu ajejwe Ordre de Médecins ayivugira ayiraba ibikorwa byayo, ku buryo bica bidufasha kubona kungene dukora. Ntibibwe bavuga yuko ari iby'Ubucumbura gusa. Icyo rero cyarafashije kandi n'abaganga barabyishimiye kubona hamwe bavuga ati ngo demesi iri Bujumbura kwiri mu ntara. Mbere twifuza ko kome intara igizwe n'amadisirikite no muri disirikite bigereyo bijyanye na ngombwa, mbere no mu bitaro bigereyo, ku buryo tuzobona yuko umuganga wese ahari abone yiyumvemo. Turongoye ku rwego rw'igihugu nk'uko yaje kubivuga, ni byiza cyane ku buryo tuzobona sokwishyiraho. Yababwiye yuko habaye site web, ni ukuvuga ubu muganga hari aribona, abonye atibonye ni ukuvuga n'igihe atarariyandikisha. Icyo rero cyaratumye abaganga bishimiriza.
Dr. Sylvain Nzeyimana mwatubwiye bimwe mu bintu mwaranguye harimo ni umurongo ngurukana bumenyi wo gutangariza ko amakuru ajanye n'ishyamwe yanyu hariho n'ibindi mwatubwiye ifite amateko agenga abaganga murashara mu majambo make cyane bose mu kanya gatoyi mukatubwira ikintu gishasha muri ayo mateko agenga abaganga.
Ego Frederic, icyo kibazo mubajije ni kibazo gitomoye kijanye ni n'amategeko ariko arajaho kugira ngo atunganye uburyo abaganga bakora. Ayo mategeko nayo mu by'ukuri rimwe n'itegeko dufashanya n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu gutegura ni itegeko rijanye n'akarangamutima k'abavuzi bose bari mu Burundi. Abavuzi gusasa abaganga harimo abaforoma, hariho abunganira abaganga, abakora amafarumasi, abantu mbere bose bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu guhera kuri bajya bakira bajya barihisha amafaranga bajya bafasha abaganga bajya bagira isuku mu bitaro ubu bose bazogengwa n'itegeko rimwe ryitwa code de déontologie des prestataires de santé. Ivyo rero yatangiye yatunganywa ahanini rwo yatunganywa na twebwe ngo dufatikanije n'iyindi migwi y'abavuzi bo mu Burundi n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Itegeko rigira kabiri naryo canke sinabwo igitegeko itegeko ko hari n'itegeko rijyanye n'ama assurance. Itegeko rijyanye n'ama assurance turiko tugaragaza nyabuna kurishyira mu ngiro no kuja ku murongo waryo yuko amategeko y'igihugu ubunye arasaba abantu bahinga abari bo bose baba abaganga n'abaganga barimo yuko boronka assurance kugira ngo impanuka zova mu mwuga wabo mu gihe zoba bashobore gufashwa mu gushumbusha uwashikiwe n'iyo mpanuka. Ahanini ayo mategeko abiri niyo agiye guhindura isura y'ubuvuzi bwo mu Burundi. Akarangamutima k'abaganga ariko kandi na assurance ku buryo umuntu avuga ati nakugira ukora twari imodoka aravuga uti mu gihe nugira isanganya ugasanga haronekaye ibintu ntashoboye kuriha hariho umuntu azomfasha assurance agashumbusha uwo nzo nateje ibibazo. Cyo kimwe n'abaganga bazokora batekanye kubera bazovuga bati ejo cyangwa hirya y'ejo hakaba impanuka ijyanye n'akazi k'iwanje nzoshobora gushumbusha uwashikiwe n'izongo.
Ayo mategeko mashasha Dr. Philbert Sedegia azofasha iki abaganga azofasha iki cyane cyane abarwayi turazi nk'uko Dr. Sylvain Nzeyimana abivuze imbere yaho iyo habaye isanganya ritavuye ku muganga cyangwa yishitse igihe umurwayi ariko arivuza ibyo bintu ntibyahoraho nk'ibyo assurance avuze akarusho kazaba kahe cyane cyane ku bagwayi.
Yego hazaba akarusho kanini ya kuko kenshi hari imyidogo bakavuga yuko umuganga yafashe nabi umurwayi cyangwa ugasanga ariko se ryabaye mw'icyo gihe nk'uko atanze akarorero k'umuntu aguze imodoka atazabwira asiranse yiwe ibyo bizoza bifashe yarwara runtu iyo umuntu agize ikosa w'umuganga hanyuma akabura ukungene ashobora kuriha uwo muntu iyo asiranse izoheza umufasha kandi ni na byiza twebwe mbere twikanguye twatebye kuko mu bindi bihugu nta muganga ashobora kuvura adafise assurance. Icyo rero ndabona ko kizofasha abaganga kigafasha n'abenegihugu bazoza bitura ibitaro aho hantu bizabiraza bazi yuko ego ntidutumire gukora amakosa mbwari amakosa ashika adatewe n'uko muganga yabikoze nabi bikavana n'ukungende ahantu asanzwe akorera atabikoresha byinshi byari bikwiye mbwari icyo kinduza gifasha umuganga kandi wese azoba ari sanse gukora neza kuko ni assurance ase nije kugira ize kugira ikingira umuganga ije mu gihe umwene gihugu igihe atakarashumbusha shumbushwe kuvyoba kwikosa ryo ryakozwe uwo muganga yego nimva ko akarisho gahari kandi nabonde bazigize bakakabona
mwe murayo mabwirizwa cyangwa amategeko mashasha mwavuze Dr. Sylvain Nzeyimana harimo ico gisata gihambaye cha deontologie medicale hari nk'uko muyivuze ikayo assurance ishobora gufasha mu gihe habaye isanganya hari n'amakosa ashobora kuba yavuye ku baganga amakosa nk'izo bita mu Faransa negligence medicale aho izogenda gute iyo tegeko rivuga iki kuri ivyo bintu
ahanini cyane cyane itegeko rijanye na code de déontologie des prestataires ni ukuvuga igitabo kijejwe amategeko agenga karangamutima k'abavuzi ayo niyo azoberekana neza na neza umuganga ibyo atezwa kwisunga mu kuvura abagwayi. Ni ukuvuga hariho kugira impuhwe umugwayi kumwitaho gukora ibishoboka byose kugira ngo usanure amagara y'umuntu atacho wisigarije uko nivyo dusabwa ukwitanga rero ico gitabo ayo mategeko azogenga kuno muganga atazo gukora ariko kandi azocavuga niyo muganga adakoze neza ibyo umuntu yisunga kugira abwiye ko muganga atakoze neza hanyuma kandi ategekanye n'ibihano bihano bishobora kuva muri umuntu kumuha gasopo umuntu kumuha igihano igihano gishobora no kuba mbere uhagarikwa mu mabanga y'ubuganga.
Iki kiganiro rero ni igice cy'ikiganiro muri Isanga mugenzi wacu Frederic Nkundikije n'abatumirwa be turabashimiye. Nshuti mwari muduteze amatwi aha niho ibiganiro byacu bihumurije nkambashimira cyane kwa mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika ku buhanga bw'ibyuma hari Ari Santos na Dieudonné Cyubahiro. Ibiganiro byari bihagarariwe na Frederic Nkundikije naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese amahoro n'amahirwe aho muri hose.